Nzohabonimana Philbert umurundi yaserukiye ishyirahamwe Gitaho Iterambere rimwe mu mashyirahamwe y'urwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo bavuye gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagiriye ingorane nyinshi. Atanga akarorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'2015 yahitanye urwaruka rutari ruke urundi rugafungwa.
Mu gihugu cy'Uburundi ugiye kuraba ibikorwa byinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikorwa n'urwaruka, nibo twabona kenshi aba ariko barabakoresha bobo barabosha hama baba bafise uburyo bo baba bafise kumbure n'ibindi bintu, hama iyo haba ingorane kanaka bobo barihungira canke imiryango yabo ikagenda ariko urwo rwaruka nirwo ruca rusigara rubagira ikibazo, benshi barapfungwa
barishwe.
Ego turabibona, birashoboka.
Na mugenzi we aturuka mu gihugu cya Kenya n'ubu kikiri mu migumuko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze, niko abibona. Yemeza ko urwaruka ariko ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera amaronko kijya kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike ni ugukunda amahera nta kindi, hamwe no kubura icyo umuntu akora. Womenya nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike baraza kuturwaye n'ubu iwacu abari mu mabarabara n'urwaruka. Ako kantu rero batwemerera dukwiye kukanka.
Ndashaka kwa ngusa ya amani kwa kukata kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa.
Umwigeme nawe Reverine Mashaka aturuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo ati yamugwaruka rwagira urunani rw'intamenwa rwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha.
Inclusivity and working together.
Gukorera hamwe no kugira urunani ni ingufu zidasanzwe. Abanyepolitike baraza bakagenda hakaza n'abandi, ariko urwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaza ntituze ngo ntora nzoguha ibi n'ibi, ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira. Umwe mu rwaruka rwo muri Tanzania nawe ahamagarira urwaruka basa n'abanganya imyaka kudatengera akazi na kamwe mu gihe gatanga inyungu.
Ukisha kuwa na kazi mtu waweze akaja kukurubuni.
Uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora akazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga amarangi bakayacapako n'ibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke. Yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga kuko akazi kaboneka nk'agaciriritse, ariko kubu gashobora kumuha inyungu y'50,000 ku ndwi na yarenga 60,000 y'amarundi. Na Nzobonimana Philbert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaye, we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato. Nawe navuga ko bisa n'ibijyayitse ariko ko bitunze imiryango myinshi.
Yadandaza ibirato mu gisagara cya Bujumbura kugira mbere akarorero abo bandi bahejeje amayuniversite kugira ndabereke ko turiko turakora kugira twirinde ugukoreshwa kubw'inyungu kanaka. Ego birabakenura cyane. Ikindi dukora turiko turagira utu association tubafise uburyo turiko turakora na Econet baduha inyoye tudandaza dukoresha ama EcoCash hamwe ubwo buryo turose tukagerageza kuza gufasha abanyeshuri. Nk'ubu imurande duheruka gutanga amakaye na uniforme ku banyeshuri 10 twatanguye ku banyeshuri bakeye.
Izo nyigisho z'urwaruka rurenga 900 rwo mu bihugu 15 bya Afurika y'ubuseruko na Afurika y'amajepfo zatunganijwe n'ishami mpuzamakungu gita y'imico UNESCO. Intumbero ni uko urwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.